Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yiko kwashikiriza ibiganiro vya radio mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteza amatwi. Uyu munsi ni kwa kane itariki 23 y'ukwezi k'umunani umwaka w'2018 muri kumwe na Frederica Nkundikije.
Amashure y'abigenga adashikana ibice 20% kubamenye kwategerezwa kuyugara.
Uyu ni Jean-Pierre Ndirahisha umushikiranganji w'indero n'ingisho z'imyuga avuga ku ngingo nshasha bwo bushikiranganji bugiye gutangura gufatira amashure yigenga.
Ubwo buryo bugufuta ngo muri prive ngo ntibamenye kandi atamwarimu yigira umwana atashuri yigira umwana umwana ategerezwa wenyene kwiyigira akamenya canke akayobe kandi kuyoberwa si icaha birashika umwana akayobe mugabo ishuri niyo kibizira.
Uyo nawe ni Gilbert Abeko njangwa umwe mu baserukira imbere y'amategeko amashuri yigenga. Inkuta kimwe n'inkuru yerekeye ububibe hagati y'u Rwanda na Congo rwugaye ku modoka z'amakamyo hamwe n'inkuru yerekeye ikibazo cy'ibibondo bifunganywe n'ababyeyi babyo turazigarukwa ko mu kanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Aloise, umwanya ni wawe.
Rakoze Frederic. Turahera mu gihugu kibanya abacamanza ba sentare mpuzamakungu mpanabyaha yirahe bazosasa mu rubanza n'umunye Congo Jean-Pierre Bemba mu kwezi kuza kw'icyenda ku vyaha yagirizwa byo guha igifukamunwa ivyabona mu rubanza rw'ivyaha byo mu ntambara yakurikiranywa niyo sentare. Iyo byashikirijwe ku munsi wa gatatu ejo niyo sentare ifise icicaro irahe mu gihugu cy'u Buholandi. Iyo sentare itekanya kumuburanisha ku itariki ya 17 z'ukwezi kw'icenda hamwe n'abandi babiri bagirizanywa nawe nk'uko sentare yabishikirije. Bemba inyuma yaho yejejwe ku vyaha byo mu ntambara ciye tahuka mu gihugu ciwe guhiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu ariko kandidatire yiwe yaranswe ubu akaba yahisemo guca yitura ubutungane. Ntibiramenyekana rero nimba Bemba azosubira irahe kuburana kuri iyo sango asabwa ko niyo sentare. Chancelier w'Ubudage Angela Merkel yarashitse muri Senegal ku munsi wa gatatu ejo mu rugendo atanguye muri Afrika y'uburengero aho Budage buvuga ko bwifuza kwiterambere rya Afrika cyane cyane muri ako karere izotuma bimukira bahungira mu Buraya bagabanuka kandi bifashe no kurwanya iterabwoba. Inyuma ya Senegal na Ghana, Merkel azoja muri Nigeria ahazobonana n'umukuru arongo ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afrika y'uburengero ECOWAS Jean-Claude Kasibru. Uru rugendo rwa Merkel rukurikiye rw'umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Theresa May yarimwo muri Afrika. Urugendo rwari rugamije kurondera amasezerano mashasha yerekeye ubudandaji mu gihe Ubwongereza buriko bwitegurira kuva mu muryango w'ibihugu bya Buraya. Imisi yo kwibuka no kunamira senatere wa Leta Zunze za Amerika John McCain vyatanguye jo ku munsi wa gatatu mu gisagara cha Phoenix muri leta ya Arizona avukamo. Inyuma yo kumwibuka muri ico gisagara cha Phoenix ejo kwa gatanu ikiziga ciwe kizo cha gitwarwa n'indege ku cicaro c'inama nshingamateka aha i Washington aho yari amaze imyaka 32 arangurira amabanga y'ubukenguza amateka. Inyuma y'imisa yo kumusabira izobera muri katedrale katolika aha i Washington ku munsi wa gatandatu aho Barack Obama na George Walter Bush bahoze barongoye Amerika bazoshikiriza amajambo. Ikiziga cha McCain kizoca gishingurwa ku munsi w'Imana ku ishure riri mu gisagara cha Annapolis ni muri leta ya Maryland aho yakurikiranye ibyigwa bya gisirikare. McCain yitavye Imana ku munsi wa gatandatu ahitanywe n'indwara ya kanseri yo mu bwonko. Igisata cishiramwe mpuzamakungu cita ku mpunzi hasere gitangaza ko imiliyoni zine z'abana b'impunzi ku isi batiga ibituma kazoza kabo hamwe n'ak'imiryango babamwo kaba kabi cyane. Ibyo bikaba biri muri raporo ico gisata giheruka gusohora. HCR imenyesha ko ku isi hose hari impunzi zababa imiliyoni 20 muri bo abarenga igice cya kabiri akaba ari abana. Ico gisata gihamagarira amakungu gushira uburyo bw'amafaranga mu kwigisha impunzi z'abana kandi rigasaba abatanga imfashanyo kongereza amafaranga afasha leta yakirizo mpunzi kugira hatezwe imbere ibijyanye n'inyigisho. Umunyamabanga mukuru wa ONU nawe Antonio Guterres yashikirije amakenga ku munsi w'ejo wa gatatu kw'ibintu bishobora kumera nabi cyane mu ntara ya Idlib muri Siriya mu gihe hogabwa ibitero bya gisirikare. Leta ya Perezida Bashar al-Assad ifashijwe n'Uburusiya yavuze ko iterekanya guhanagura akarere ka Nusra karimwo abarwanyi. Mu kwezi guheze ako karere karanzemwo ibitero by'indege bituma haba makenga ko hagira habe nk'ivyabaye mu bisagara bya Aleppo hamwe no mu buseruko bwa Ghouta. Abantu bashika ku miliyoni 3 ba mu buraruko bushira uburengero bwa Idlib barimwo abarenga miliyoni 2 bahunze bava mu bindi bice vya Siria. Onivuga ko abarenga miliyoni 2 bakeneye ifashanyo kandi amashirahamwe atanga ifashanyo akaba ngo yiteguye gufasha mu gihe byo yangara. Leta z'Ubumwe za Amerika nayo yatangaje ku munsi wa gatatu ejo ko raporo ya ONU yasohotse yerekana ko bishoboka ko hoba harabaye ibyaha byo mu ntambara mu gihugu cya Yemen kandi biteye amakenga. Impande zirwanya zigasabwa kwirinda ubwicanyi. Ku munsi wa kabiri intumwa za ONU zatohoje muri Yemen niho zashikiriza ko impande zose zirwana zakoze ibyaha byo mu ntambara mu kugaba ibitero by'indege, gufata abakenyezi ku nguvu hamwe no gushyira abana mu gisirikare.
Urakoze Aloise ku makuru heje kudushikiriza. Haragiye guhera hafi iru yose urubibe rwa Rusizi ya kabiri ihuza u Rwanda na Congo rwugaye ku modoka z'amakamyo zitwara imizigo. Ivyo birabandanya kugira ingaruka ku bashoferi b'ayo makamyo. Umenyesha makuru wacu Temistocle Mutijima yarishikiye kuri urwo rubibe maze adutegurira inkuru. Tumutega amatwi.
Ugeze ku mupaka wa Rusizi ya kabiri kuri ubu urasanganirwa n'imirongo miremire y'amakamyo haba ku ruhande rw'u Rwanda ndetse n'urwa Congo. Kugeza ku gicamunsi cyo kuri wa gatatu izari ziparitse ku ruhande rw'u Rwanda honyine kwabwiye ko zarengaga 80. Uyu mupaka ufunze kuva ku wa kane w'icyumweru gishize, ubusanzwe ukoreshwa n'imodoka nini z'amakamyo zitwara ibicuruzwa ziturutse mu bihugu by'u Rwanda, Burundi, Kenya, Tanzania na Uganda zibijyana i Bukavu no mu bindi bice by'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Abaturage bawufunze bavuga ko barambiwe kubeshywa na leta yabo ko uwo muhanda uzakorwa. Bavuga ko imirimo yo kukora yari yaratangiye ariko iza guhagarara hakozwe agace gatoya, yewe nta n'imiyoboro y'amazi ikozwe, bityo akaba arimo kubasenyera ndetse agatwara ubuzima bwa bamwe muri bo. Aba bati muribaza ngo kuki twafunze umuhanda, abantu bari bamaze kurambirwa. Hashize imyaka irenga 3 bubaka agace gatoya katarengeje ibirometero 2 na metero 700. Ibyo byabaye handi ku isi mu gihe yari umuhanda uhuza Congo y'Uburasirazuba, u Rwanda ndetse n'Uburundi. Batubwiraga ko bizafata amezi 6 ariko dore ubu hashize imyaka 3 umuhanda warangiritse. Ahubwo abantu barimo gutwarwa n'amazi kuko yabuze aho anyura. Nibarangiza imiferege rero ndetse n'ikiraro. Abo baturage bavuga ko batiyumvisha ukuntu umuhanda wabo urimo yinjiriza igihugu amafaranga menshi ariko ukaba udakorwa kugeza ubu. Uyati
na hii barabara njo barabara ya kwanza mu province kuingiza.
Uyu muhanda ni wo wa mbere mu kwinjiza amafaranga menshi kurusha yindi yose yo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ariko tubabazwa n'ukuntu ari nabo bakomeza kwirengagiza mu yindi yose. Niba dukorera umuhanda rwose, ntabwo kuva ku Rusizi rwa kabiri kugera kwa Majoro Vangu harengeje ibirometero 5. Ariko se ni gute bifata igihe kingana gutyo umuhanda udakorwa? Icyo badafite ni ubushake, ariko ntibabuze amafaranga. Uburyo aba baturage bafunzemo umuhanda babaye nk'abawucamo kabiri muri karitsiye ya Ndendele, bashyiraho ikiraro gikoreshwa n'abanyamaguru gusa, ahandi nyuma bahafungisha kontineri y'imodoka yashaje. bivuze ko yaba imodoka zari zivuye Bukavu zishaka kwambuka mu Rwanda zaheze inyuma yaho bawuciriye. Izivuye ku ruhande rw'u Rwanda nazo zihera inyuma y'iyo kontineri. Ku bari batwaye amamodoka n'abatandi boyi babo batangiye guhura n'ingaruka z'iki kibazo. Aho ubu tugiye kuhamara iminsi irindwi, ntituzi icyo twakora, ubu turicaye gusa kugeza n'ubu amafaranga yadushiranye. Ubuzima burakomeye, turasaba Leta ya Kongo ko yadufasha tukabashyikiriza imizigo yabo natwe tugataha iwacu.
Kujya gushaka ibyo kurya no gutega, kandi ubwo amafaranga nayo yagiye ashira. N'akazi ntabwo kagenda cyane no ku ruhande rw'abakire nabo ntabwo amamodoka yaba ari gukora, ubu turaparitse. Mbega ni ikibazo cyane no kubakeneye ibicuruzwa.
Ahantu turi dufite ikibazo cy'iki, nta matwa leta hari, nta hantu umuntu ajya koga. Ibyo kujya kubibona ni shida, amafaranga yarashize, niyanzara nyine iri kuraturira hano.
Inzego z'ubutegetsi ku ruhande rw'u Rwanda zatubwiye ko zirimo kuganira na bagenzi babo ba Kongo kugira ngo umupaka wongere ufungurwe. Bwana Kayumba Ephrem ni umuyobozi w'akarere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ejo habaye kuvugana n'ubuyobozi ku ruhande rwa Kongo, bemera ko bagiye gukemura icyo kibazo vuba. Wenda twizera ko kintu kimwe gishobora gushira cyakemutse, ariko bavuga bakibonaga nabo nk'ikibazo cyihutirwa kubera ko umujyi wa Bukavu ntabwo uri kugerwaho n'ibicuruzwa by'ibanze.
Icyakora bigaragara ko ibiganiro bidashobora gutanga igisubizo cyihuse hagendewe ku buryo intumwa ya guverineri wa Kivu y'Amajyepfo yakiriwe n'abaturage bafunze uyu muhanda ubwo yaraje kubagezaho ibyo yatumwe. Bwana Jean-Claude Mbarama usanzwe ashinzwe imirimo ya leta mu biro bya guverineri yijeje abo baturage ko imirimo yo gukora uyu muhanda igiye kwihutishwa. Gusa bo batsimbaraye ko nta modoka n'imwe igomba gutambuka mu gihe imirimo yo kukora itarasubukurwa, ndetse yarinze agenda nta kirakorwa. Uyu mupaka wa Rusizi ya kabiri uri mu inzego z'ubutegetsi ku ruhande rw'u Rwanda zivuga gukoreshwa cyane mu buhahirane, ndetse abaturage bamaze igihe basaba ko amasaha ukora yakongerwa kuko kugeza ubufunga isaha 12 z'umugoroba. Mu gihe rero waba ukomeje gufungwa, bikumvikana ko ingaruka zakomeza kwiyongera cyane cyane ku birebana n'ubucuruzi, atari no ku Rwanda na Kongo gusa, ahubwo n'akarere kose. Temistokre Mutijima, Ijwi rya Amerika, Ibukavu muri Kivu y'Amajyepfo.
Abaserukira imbere y'amategeko amashuri yigenga bariyamiriza ingingo yo gufuta amashuri adashikana ibice 40% mu bibazo bya leta bitandukanye. Abo baserukira ayo mashuri babona kwiyo ngingo y'umushikiranganji itisunga amategeko y'igihugu, kandi yari kubanza kumvikanwa ko nabo yiga. Ivyo babivuze mu gihe ubushikiranganji bwemeza ko bugiye gufuta amashuri yigenga yaronse ubusa kwijana mu bibazo vya leta, ayandi nayo atashikanye 40% hagafutwa umwaka w'indwi w'ayo mashuri, nayo yegamiye leta atashikanye 30% hagiye kuyobozwa abayobozi b'ayo mashuri. N'inkuru ya mugenzi wacu w'ijwi rya Amerika Raymond Zimana ari i Bujumbura mu Burundi.
Mu ngingo umushikiranganji w'indero n'inyigisho z'imyuga yafashe kugira teze imbere ubumenyi bw'abanyeshuri, nuko amashuri yabigenga adashikana ibice 20% mu bibazo bya leta aca yugagwa, mu gihe mu mashuri yegamiye leta aho ayadashikanye ibice 30% aca bogozwa abayobozi b'ayo mashuri. Janvier Ndiraye Jarongo y'ubwo bushikiranganji afatiye ku mwimbo wavuye mu kibazo y'uburenganzira abanyeshuri kuja mu gice cya kabiri cy'amashuri shingiro umwaka wa 2018 yemeza ko ibihano by'amashuri yigenga bigiye kuja mu migwi ibiri.
Amashure yabigenga adashikana ibice 20% kubamenye kwategerezwa kuyugara, ariko kubera ko hariho abusanga 5 numwe yamenye bije tuma twafashe ko tuyaca mu migwi ibiri. Hariho ayo dufatira ko tukugara igice cya kane cy'ishure shingiro, ni kuvuga mwaka w'indwi n'umunani n'uwicenda. Ikindi gice nuko dusha dufata uwundi mugwi wabagerageje, nabo tugaca tubaha imyaka ibiri yo kwisubirako yo kunagura ibikorwa byabo, tugaheza tugaca kugara ishure ryo mu bindi.
Bamwe mu baserukira imbere y'amategeko amashuri yigenga barababazwa n'iyo ngingo. Gilbert Bekonjangwa umwe muri abo avuga ko atumva ingene ishure ryohogwa kuyoberwa kw'abanyeshure, kandi amashuri yigenga yigamwo abanyeshuri babananiwe mu mashuri ya leta.
Iyo umwana yobewe akayoberwa ari abana baje bayobewe bavuye muri leta bagaca bamenya ari bake muri prive umushikiranganje cafuta ishuri kandi abayoberwa muri leta amashuri atamenyesha muri leta examen d'etat canke izindi test z'igihugu hoho yirukana umudirecteur none ubwo buryo bwo gufuta ngo muri prive ngo ntibamenye kandi atamwarimu yigira umwana atashuri yigira umwana umwana ategerezwa wenyene kwigira akamenya canke akayoberwa kandi kuyoberwa si cyaha birashika umwana akayoberwa mugabo ishuri ni kibizira aho rera amashure yabigenga yaheze ayafuta
abo baserukira amashure yigenga basaba ko iryo tegeko ryo subirwamwo rikisunga yandi mategeko agenga igihugu Gilbert Bekonjangwa asaba ko amategeko ashingwa n'ubushikiranganje bw'indero yoshigwaho babanje kubazwa abegwa nayo mategeko
ico kibazo ari kibazo cobanza kikigwa mu nama y'abashikiranganje hanyuma itegeko ryasohoka rikagenda mu nama nshinga amateka Iryo tegeko rimaze kubaho rero rigashirwa ko n'umukono umukuru w'igihugu kugira ngo ibyo bintu bitomoke ntihagire abasubira guta umwikomo kumushikiranga muri iyi myaka hari icyuka kibi cyane hagati amashuri yabigenga n'ubushikiranganje bw'indero twifuza yuko abaserukira amashuri imbere y'amategeko bubonana neza n'umushikiranganje n'abandi bo muri ministeri bakumvikana neza ingingo zumvikanywe ko zoshora gutuma amashuri abandanya neza
amashuri yabigenga arenga 60 niyo amaze gufutwa kubera iyo ngingo y'umushikiranganje w'indero mu gihe muri uno mwaka hataramenyekana igitigiri cy'amashuri azofatwa niyo ngingo amanota 72 niyo yafatiwe ko kubakoze ikibazo gitanga uburenganzira bwo kuja mu gice cya kabiri cy'amashuri shingiro ayo mu mashuri atunganye ivyigwa by'ubuhinga n'ayategura abigisha abandi eka mbere n'ayafise uburaro abanyeshuri barekuriwe kwigamwo nabaronse amanota angana n'110 ku 200 mu kibazo cya leta gikorwa n'abanyeshuri barangije umwaka w'icenda ibujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika
Ejo ku munsi wa gatatu abana 6 bararungitswe icese mu kigo cy'Ibohero biyongereye ku bandi barenga 10 mu kiringo cy'umwaka abarongoye iryo bohero basaba abagira neza kubandanya babafata mu mugongo kuko abana barerewe mu gasho bahura n'ingorane nyinshi n'inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Fidelite ishatse ari mu Burundi
Onyene biratunezera gose iyo abana bahise babadukura ko bakabatwara. Kubera umwana mubanye mwibohero si byiza. Ngaha abaje kugufunga si byiza ko umwana umugumana.
Uyu ni umwe wabakenyezi bafungiye mwibohero rikuru ry'ingozi. Umwana wiwe ari muri abana bagira barungikwe hanze y'ibohero. Devota singira nkabo umuyobozi w'ibohero ati ikibanza c'umwana si mugasho.
Amategeko avuga yuko umwana akwije imyaka 3 umuntu aca musohora dufise abana batoye bashika 20. Ubu bagira batwara abana 5 acyasigara abana 15 we nk'abayobozi b'ibohero igikorwa turagishima cyane kuko umwana ntabafunzwe isanzwe abafunze umubyeyi ntawovuga rero ngo abana bagume ngaha bakorere ngaha kuko mu ibohero saha abana naho wakoze cyane
ababyeyi batungiye abana muri iryo bohero bemeza ko ubuzima bwaho bugoye ku mwana uyu yarahatungiye abana 2
nasaba imana ati imana yo mpa gafuma bacana mwiriro nkasikara ndumwe baracyo bukari ubukari bwonyene bakaburya ko biharage nta magara meza bari bafise
oya nakayi
oya kayi ntibashobora ho karonko uri mwibahero boro nkakayi babandikiye ubukari nibiharage banje bari bamaze gukura rasu yo bampa ntiyashobora kubatosha bajya cyane
bako magara manga
amakarama 3.5 y'ibiharage na 3.5 yobo ayo yabahaza mu kiro no kumuranga umwana ntutse yuko ari kuri nyina goma ashaka kujya
abandi babyitwaganiriye bashimangira cyane cyane ku indero y'abana atarindiza mu ibohero
usanga umwana afise ibintu akenera ntabironke ugambera abana barakenera utuboga kugira ngo bashire ku byo biharage baturose hamisha kabiri abana barakenera ubuyi kandi sha gatatu umwana kugira ase neza arakenera amavuta yo kwisiga n'agasabune ndetse n'uduhutu uko munyororo ntashobora kuronka impuzo yo kwambika umwana ikirenge ivyo byose rero indero y'umwana nayo ni ntangere irakenewe kuko ngaha no kuri mu ibohero biragoye kuhahera indero umwana usanga ari ibintu bigoye cyane
mu ibohero rabona kiva mu ngitandukanye nwo wese avuga umugore avuga icyo yishaka wa mugore akivuga ikintu wa mwana kimumujya mu mutwe kana kivuga umengo ni kiyiza ashisanga oya hasihez.
Abo bana bavuye mu ibohero bacye bajanwa kurerwa mu kigo mfata kibanza cha Foundation Stam kiri mu ntara ya Ngozi. Basanzeyo abandi bana 12 bahaje kuva mu mwaka uheze. Eric nimubona rongoye ico kigo yatwiganiye ko abo bana batora harimwo abo bajana mu miryango yakomokamwo hakaba nabandi bagumana.
Abo bishoboka turabarandaranya mu miryango yatabajana mu miryango yabo. Hariho nabandi kubera icyaha umuvyeyi aba yasize akoze kugatumba atamashaka kumutora kubera ibintu urya mugana yavuga ati umwana w'imbe bazirwa nkwanye kandi abavyeyi babo ntibavyishimira tubasubije iwabo kubera mama afise umutima uhagaze kubera atumwana wanje bazava mugira nabi kubera cyacaha nakora
abo bavuye mu ibohero niyo bashitse mu bigo biragoye kubahindero kakunze Claudia yitivye nyifato n'imibano niwe akurikirana abo bana kubw'ico kigo bashikiramwo
usanga abo bana kenshi bafise inyifato y'ukwiheba bakora bavuga ibyo bagombye ntandero koko y'umwana bayakuriye mu muryango bafise batukana ibyo bagombye umwana ugasanga afise ibibazo nyene byo mu mutwe ugasanga ntatahura ugasanga no gusubira inyuma kubera urumva bayugaranye ntagerageza kumugira umwana afise inyifato nziza
mu byo bafasha abo bana ahanini harimwo ukubiyegereza bakabereka urukundo bakabaronsa n'indero hambavu y'ivyo harimwo kubafungurira no kubatwara ku ntebe y'ishure ariko rero muri ico kigo bashikiramwo hacari hagahaze aho ni mu gihe abo bana baherewe mu kibanza gikoswe nkuko tuvyiganirwa n'Eric nimubona akirongoye
administration yo duha nka tere ahanyene hafi kugira nya tere twebwe twubake ahaturi turapanze kavuga ati tubaterereye iki nimwubake namwe mushireho ibi cyangwa nabo nyine bashaka kudufasha ati tubaterereye amabati tubaterereye iki na tere byatwubake kugira turonke ahantu tuba hiwacu
iyo guca Burundi gifite amabohero yose hamwe 11 abagabo n'abakenyezi babukwabo abo bana baba mu mabohero akenshi bazana ba nyina bakiri ku ibere mu gihe ababyeyi babo babaje gufungwa ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi Fidelite yishatse ijwi rya Amerika
tubibutse inshuti mwese kumunika muri abandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika isa na i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda unaho n'umwanya w'ikiganiro cy'ubuzima uyu munsi turavuga ku ngwara ya autisme Jeanne Mukankusi araganira na muganga Leonard Kagabo akurikirana abarwayi iyo ngwara akaba kandi yarayikoreye ubushakashatsi aho yiga muri kaminuza mu gihugu cya Canada tubatega amatwi
uyu munsi turaganira ku ndwara ya autisme muganga Leonard Kagabo wiga muri Canada hakaba yita ku barwayi b'iyo ndwara ya autisme araduha ibisobanuro muganga Kagabo mbahaye ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze Julia mbaje gusuhuza abakunzi b'ijwi rya Amerika nk'uko bivuze rero nita ku barwayi bafite icyo kibazo cya autisme nk'abankora n'ubushakashatsi muri minisiteri yaho ngaho muri Canada
iyi ndwara ya autisme ni indwara ki
indwara ya autisme ubundi ni indwara irangwa n'ibintu bibiri by'ingenzi ni indwara no kwivana mu muryango ukivana mu muryango we kwiberaho ku giti cyawe ukigunga ikindi kiranga cy'ingenzi irangwa n'ikibazo cy'ururimi mu ndimi z'amahanga byita trouble de langage ndumva ruko nayivuga ikabitangira kenshi ahanini umwana afite imyaka 3 kandi nayivugaho nuko ari indwara ifata abahungu cyane kurusha abakobwa
tugarutse gato kuri icyo kibazo cy'ururimi kuvuga umwana ntavuga
kukijyanye n'ururimi akenshi abo bana nta nubwo navuga ko bavuga gusa iyo babitayeho hakiri kare ururimi rushobora kuza abafite ururimi rwo kuvuga ariko ntirusohoke
uramutse umubajije ikintu ashobora kugusubiza
oya iyo umubajije ikibazo subiramo ko wakivuze ni nkaho hari akasuku
noneho birumvikana ashobora kuba ariyo mpamvu yiheza nk'uko watubwiraga ko kimwe mu bimenyetso kibigaragaza ari uko yikura mu bandi hanyuma wavugaga ko bigaragara umwana akiri mutoya umubyeyi abibonye yakora iki
kugira umwana ufite autisme mu muryango ni ikibazo gikomeye sinavuga ngo ababyeyi ngo bakore iki aramutse abonye umwana we afite icyo kibazo afite ibyo bimenyetso ni ukwihutira kugera kwa muganga hano mu bihugu byateye imbere nka Canada n'Uburayi bafite amasantre akomeye yita kuri abo bana ariko numvise ko no mu bihugu bya Afurika na Aziya izo santere zirimo ziravuka ari nyinshi ariko inama nabagira ni ukujya kwa muganga baramutse badafite ibigo bibitaho bakamuha amahugurwa y'uko yamufasha ariko ateganya kuzamujyana muri santere yita kuri abo bana bafite ikibazo cya autism kuko we ntiyamushobora ahubwo nawe bishobora kumuviramo n'ubusazi no gutumuka.
Umwana ashobora kwigunga kubera ko adakunda gukina n'abandi cyangwa se kubera ko ari wa muntu ushaka kwikorera utuntu twe, wamenye ute ko yigunze kubera ko afite autisme?
Navuze ibimenyetso birukwa byo bigomba no kugaragara, ariko umwana ufite autisme agira urukomatane rw'ibimenyetso byinshi cyane. Muri by'ingenzi ni ukwikura nyine mu bantu ukabona arigunze. Ikindi ni uko we uburyo ababona isi tubamo abafite isi yihariye. Ikindi ni umwana udakunda kwegera abandi, gukina n'abandi. Urabibona mu ntangiriro z'imyaka itatu ukabona umwana ubundi arirukanka ashaka gukina umupira, we ntibiba bimureba ari aho ngaho yigunze yarigize ingunge. Ikindi cy'ingenzi ni uko iyo agize akabazo arakaye, ararakara ku buryo butangaje buteye ubwoba. Ubundi ubona umuntu iyo arakaye agenda gahoro gahoro, wahita arakara ako kanya ukabona arirumye, ukabona avugije induru, ukabona we wahahamuka. Ashobora no kugira inagresiyo kuri we, yatakubonye ubwe ashobora kwikubita nangwa kwiterura kwikubita hasi, cyangwa se hafi aho haba hari umuntu nawe akamwataka nabyo bibaho. Izo reaksiyo ze fizike ziba ari no kontrole, ku buryo ashobora no guhanuka hejuru y'inzu umuntu ayikubise hasi. Ikindi nanone kiranga uwo mwana ni uko agira icyo bita rotary mental, nuko ubwenge bwe ntago babuke,
ntago bukura neza nk'abandi
bana. Ariko bitabujije ko habamo abana bamwe ubona ashobora kugira ikintu kimwe ukabona arakizi mu buryo burengeje. Natanga urugero nko gucuranga gitari, ukabona umwana w'imyaka itanu acuranga gitari rwose ukagira ngo yabyize nko muri university. Wowe uyu muciriye amarenga ntago ayumva, umucira amarenga ukagira ngo ntibimurenga. Niyo mpamvu bakumba kumubira iruhande. Ni umwana ushobora kurya ibintu bitabaho, ukabona arya ibitaka akaba yamira icyuma. Ikindi bagomba kwitonda ni umwana ashobora kugira nk'urumuri rushobora kumutera ibibazo, amajwi, gusakuza, yajya kurya nawe wirinda kumushyira mu bandi bantu kuko ntibiba bimureba, cyangwa se akenshi ni nk'amaoderi cyangwa ibintu bimwe na bimwe
impumuro. None se iyi ndwara ya autisme iravurwa igakira?
Iyi ndwara ya autisme baragerageza kugeza ubu nta muti ubaho, nta n'urukingo.
Ni ukwita kuri ibyo bimenyetso gusa.
Akenshi ni indwara ishobora kubaho mu muryango, kuko usanga niba umwana umwe yarayigize mu muryango n'undi ashobora kuzayigira. Ikindi gishobora kuyitera ni imyivumbagatanyo y'imisemburo mu bwonko. Uti rero avuga igakira, nta muti wayo uhari, nta n'urukingo. Gusa icy'ingenzi icyo dukora iyo twita ku bana ni ukubaha imiti nakwita yo kuvura ibimenyetso. Umwana atangiye kwiruma, kwikeba, gusakuza, ugerageza ukamuha imiti yo kumufasha, ariko nta muti ubwawo autisme ubaho.
Ndabashimiye cyane rwose Dr. Leonard Kagabo kuri ibisobanuro muduhaye ku ndwara ya autisme. Murakoze cyane.
Rayon Sports yaronse tike yo gukina kimwe mu ca kane cirangiza mu higanwa ry'umupira w'amaguru muri Africa CAF Confederation Cup. Rayon Sports yatsinze Young Africans yo muri Tanzania igitsindo kimwe ku busa i Kigali. N'ubwa mbere ekipe yo mu Rwanda igeze muri kimwe ca kane ca Confederation Cup. Nivyo mugenzi wacu Thomas Kamirindi yabajije umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika adukurikirana n'amakuru ya sport mu Rwanda Jean Claude. Amusobanurira rero ukundo Rayon Sport yabishyizeko. Tubatega amatwi.
Ikipe yo mu Rwanda ihageze nyuma yaho CAF ivugururiye stati cyangwa se formule yo gukina hazamo amatsinda. Ariko nakubwira ko mu mwaka w'2023 ikipe ya APRFC igeze kugera muri kimwe cya kabiri kirangiza aho ngaho. Ariko muri rya rushanwa bitaga Coupe de Coupe mbere yuko rihuzwa, rero guhari mbere yuko rihuzwa n'iringiri rya Confederation Cup bikaba ikintu kimwe. Uribuka ko kera habaga hari amarushanwa atatu atandukanye, hari irushanwa ryabaye ya mbere, hakaba irushanwa ryatsinda ibikombe aribyo bitaga Cup Winners Cup, hakaba n'iryo bitaga Moshu de Chief Abiola rya gatatu. Hari amarushanwa atatu ariko ubu ngubu byarahindutse, hasigaye hari ibyiciro bibiri byonyine. Hari Confederation Cup, hakaba na makipe yabaye ya mbere iwayo cyangwa se Ligue des Champions muri Afurika. Ubu rero muri formule nshya nk'uko wari ubivuze nibwo Rayon Sports ikoze amateka ikava mu cyiciro cy'amatsinda ikaba yinjiye muri kimwe cya kane kirangiza, aho bakina umukino ubanza no kwishyura. Ikipe Rayon Sports rero ikaba yabigezeho uyu munsi imaze gutsinda ikipe ya Yanga kimwe kubusa igitego cy'umurundi Bimenyimana Bonfils bakuze kwita Caleb akaba yagisize ku minota 18 w'igice cya mbere amakipe yakomeje irasatirana kugira ngo Rayon Sports ishyiremo ikindi cya kabiri cyo gushimangira intsinzi Yanga nayo ishaka kubyara kwishyura kugira ngo inzozi za Rayon Sports izibangamire ariko umupira urirangira kimwe kubusa Rayon Sports irangiza iri ku mwanya wa kabiri muri iri tsinda rya kane aho USM Alger muri Algeria ariyo iri ku mwanya wa mbere cyane cyane ko muri aya masaha Rayon Sports yakinaga na Gor Mahia na Yanga USM Alger yakinaga na Gor Mahia mu kino bere muri Algeria aho warangiye rero USM Alger itsinze Gor Mahia 2-1 aribyo byatumye USM Alger irangiza iri ku isonga mu itsinda rya kane n'amanota 11 mu mikino 6 Rayon Sports ikaza ya kabiri n'amanota 9 mu mikino 6 Gor Mahia ni ya gatatu ari ku mwanya wa gatatu ni ntacyo imariye no gutaha Gor Mahia muri Kenya n'amanota 8 mu mikino 6 hanyuma Young Africans yo muri Tanzania izari ya kane n'amanota 4 mu mikino 6 ni ukuvuga ngo USM Alger Rayon Sports zirazamutse muri kimwe cya kane kirangiza Gor Mahia na Yanga ziratashye.
Nshuti mwese mukundi radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu nyabwivyuma hamwe na Fatou Karara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikro mwari kumwe na Frederic Nkundikije amakuru nayo mwashikijwe na Loise Bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.